dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne.
Ikiganiro dusangira ijambo cy'umunsi twatumiye abashinjantahe bakurikirane hafi ikibazo cyo mu Gatumba n'imyuzurire yahabaye ingingo yafashwe n'abanyagihugu bava muri iyo ntara yo gutangwa gusanura ikiraro bavuga ko kishobora kuvamo intambamyi, ariko tukaba tuzi kandi ko hariho n'ikete ry'umushikiranganji w'intara hagati nawe nyene yanditse asaba buramatari guhagarika ibyo bikorwa by'abanyagihugu cyane cyane bava mu Gatumba hamwe nabo bakorana. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye gusubira kwiheza ico kibazo, tukaba turi kumwe na imvukira za Gatumba hamwe n'umushinjantahe akurikiranira hafi ico kibazo. Turi kumwe na Julien Nimbona imvukira yo mu Gatumba, tukaba turi kumwe kandi na Akimana Pascal de Calvin aserukira imvukira za zone Gatumba ziba mu mahanga, turi kumwe kandi n'umushinjantahe Eric Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaka rukanya Afrika AJAP Africaine. Mwaramutse bashinjantahe mwese, turi kumwe.
Ndabaye yangu nyakubahwa umumenyesha makuru Frederic Nkundikije, twebwe aho duherereye muri Amerika tubona bwakeye neza Imana, turayikengurukira rero kandi tukagukengurukira nawe ko uduhaye akanya kugira ngo dushobore guterera ibyumviro ku bijyanye n'aho tuvuka n'aho turi mu mahanga twebwe, ariko dukurikirana cyane hagufi ibi biberaga iwacu mu Gatumba. Murakoze rero kuri kino kiganiro mwatunganije.
Wakoze kwitaba ikiganiro.
Yego, je nitwa Nimbona mu Gatumba, mbukira kana umuntu akurikirana hafi ibikorwa byo kuzibira muzurire bikoreshejwe imashini, ibikorwa twafashijemo n'abavukanyi bacu ba diaspora bari mu mahanga.
Murasha kutubwira ibyo bikorwa ivyavye muri iki gihe, reka tutangure kuri mwebwe nyene mu shiyantahe Nimbona Julien.
Murakoze kumwe jambo nk'uko mumpaye ijambo. Twebwe mu Gatumba kubera imyuzurire ya Rusizi tubayeho nabi cyane, nabi rwose. Uri mwaka turatwagwa n'imyuzurire, amazi akaja mu kigobe za Rusizi kubera imvura nyinshi, ibyacu bikamerwa nabi, inzu zigapomoka, imirima igatwagwa, reka abantu tukamerwa nabi cyane. Hanyuma kimazemo hafi imyaka 4-5 niho abavukanyi bacu ba diaspora batonera ikigongwe babonye uko tubayeho, twama turi mu ntekera buri gihe baratubaza icyo twoshora, twe imifuko twazi ibyo imifuko byaranse tariko tworonka imfashanyo y'imashini no kuri tukogerageza batugeza tukazibira na rejyanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu ati teze imbere wacu mazone yacu makumine yacu tukogerageza niho badushaka bakatubaza ko bishobora kurongera imashini atego cyane turayironda turayironka bahitangira amafaranga cyo turatangira ibikorwa kandi byiza cyane. Abanyagihugu barajyoka cyane, barakoma amashyi, barasenga, baranezerwa, eka uraba umunsi mukuru mu karere ka Gatumba neza cyane. Hanyuma amazi yarabwiye yari yaranse gukamba kandi ari muci, imashini imaze kubitanga ndi itariki z'umunani z'umunani zari n'isaha umunani nyine uvuga Imana ikora ari gitanga gaca cyane z'itariki umunani z'uko z'umunani isaha umunani ni igipawa cya mbere amazi yashaziba mu Gatumba aho yahoraca.
Eric Sengimana, ivyo bikorwa vy'abanyagihova mu Gatumba bimvukira za Gatumba hamwe n'abafasha baba mahanga mubibona gute?
Ivyo bikorwa ica mbere turabishima ko kugira ico terere yavuka, kugira bene wanyu babeho neza ni igikorwa ciza cane, kuwitanga kugira ngo gira ushobore gukingira isi ni ibintu vyiza cane. ariko icyo tutashimyemo nuko batabishishije mu nzira bitekerezwa gucamo kugira ngo bishobore gukorwa hisunzwe amategeko ndetse hisunzwe n'ubuhinga bukenewe kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gukorwa, kuko burya mu gukora ibintu bisaba inzira bitegerezwa gucamo. Nicyo gituma ubona ibwirizwa shingiro ndetse n'ayandi mabwirizwa abikomoka ko asaba ko abantu kugira bakora ikintu bategerezwa guca mu mashyirahamwe, mu makoperative, bategerezwa guca muri leta, bategerezwa guca mu nzego zitandukanye zemewe n'amategeko, ni kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gufata umurongo byisunze amategeko kandi biri kordone kandi byinjira muri programme ya leta. Uwo turi mu kintu bita bije programme, ni ukuvuga uzanye amafaranga mu iterambere ry'igihugu, ni ukuraba ko icyo kintu uzanyemo ayo mafaranga kiba cyarategekanijwe muri iyo komine kuko izokorwamo, kuko uyazanye kitari previ, ni ukuvuga ko ayo mahera acaza gutera inflation kubera nk'abari mu mahera yategekanijwe muri ako karere. Rero mu bikorwa bakoze turabishima, ni uko batarose umuntu ababwira uko bitegerezwa kubabwira bashobore kubikora, nayo ku mutima wo kubikora no guterera, ivyo turabishima cyane.
Kimana Pascal muri mvukira ya Gatumba ariko muba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo kibazo mushika na Eric ashikirije ko ivyo bikorwa byari eka uyu mugambi wari kubanza dukumenyeshwa leta ikagira icyo bivuze ko mu bivuga kwiga.
Ubwa mbere turagushimiye mu bimenyesha makuru batunganije kino kiganiro, hanyuma ndakengurukiye abatumiye muri kino kiganiro. Hanyuma nashaka nkeza Abanyagatumba bose naho bahitiwe mu bibazo bikomeye by'umuzure batigeze bahengeshanya na ntaryo guhagarara mu bibazo barimwo kugira bakingire ikingire Gatumba. Ikibazo cy'amazi rero abatera jewe ndakigereranya n'umuntu akomeretse. Iyo umuntu akomeretse akaba ariko anavirirana amaraso, imbere y'uko aja canke ajanwa ku bitaro canke ku ivuriro riri hafi, ikintu abantu bakora ni ukubanza kuzibira arya amaraso aba ariko arameneka, bagashyiraho pasma canke band kugira arya amaraso areke kuguma ashunshubuka. Ibyo abanyagihugu bo mu Gatumba bakoze kwari ukwihutira kuzibira n'ingoga bwango ayo mazi batera, mu kurindira yuko leta ngiye leta ngozi nk'uko ibivuga iza kubatorera umuti urama, ari umuti wo kuko batuma zabo barakora ibyabo neza. Rero ndawushane gatoya na mwene data ngaha avuze ati byaje byose ntibakurikije amategeko bari kurindira bakamenya ingene babikora, mu giswahili bakoresha ijambo kuba na utaratibu. Rero nibaza ko Abanyagatumba babikoze kuko ubwa mbere imbere y'uko bandika n'iryo kete cyangwa bashikira mu bushikiranganji bategerezwa kuba bariko barasurvivinga bafise aho baba cyangwa bafise uburanura muko ibyo byinshi nanditse icyo bita navuze ati bandage solution, gushyiraho nka band. Rero ibyo bakoze byari bitunganye neza, kwari ukuzibira ibikorwa mbirirana. Rero iyi etape kubera ko baci bazibira kugira y'amazi nagiranije n'amaraso yariko araseseka y'amazi yabatera akazi agahera na muri uno mwanya ntabanayakije kubikata, nuko rero leta n'abayifasha baze bakiga ukuntu batunganya iryo dige atamunye Gatumba ariko arahwera, atamunye Gatumba ariko aricwa n'amazi mabi cyangwa n'indwara ziterwa n'amazi mabi azananye muri Rusizi, atamunye Gatumba ariko aratura turava gugwiwe. Ibyo byamaze guhagarara icyo gihe leta rero kirongo gufatira ikavuga ati reka turaho ukuntu tukubikora. Ibyo mu bisanzwe ni leta ari kubikora, ariko leta aho gukora ibyo ijejwe yihutiye kuza kumenasa bene igihugu, aribyo byanatubabaje twebwe imvukira za Gatumba tuba mu mahanga. Ni nko kuvuga kwiyirukanya Abanyagatumba kuko urabona bamwe yabatwaye Mubimbi naho batabikunda, Mubimbi twaratereje dusangiye bagiye bamwe bamwe siyo bakiri kuko ntantu bagoye, bamwe bariko baragaruka mu Gatumba canke n'abandi bagiye gusendera mu yindi mihati. Rero mwene wacu yavuze uko imbono yiwe, twebwe turi abantu dukurikiza amategeko, twebwe turi abantu dukunda igihugu, twisunga amategeko, twisunga ibwirizwa shingiro, ni naco gituma no mu makete twandikiye abashikiranganji babijejwe kwari kubabwira ati nimuze nyabona rero mushigikire kino gikorwa, turazi ko leta ibi ihangayikishijwe n'ibintu byinshi kuvuza abana.
Ego mushyira nta yakimana tukivuga kuri aya makete, hari kete umushikiranganji ajejwe intwari yo hagati yandikiye Buramatari wa Bujumbura amusaba ko ivyo bikorwa byatangwe nabo banyagihugu bo mu Gatumba bihagarikwa iryo kete mwebwe murivuga kwiye.
Iryo kete umushikiranganje nibaza yuko adafise amakuru atomoye kuko ubwa mbere nta nubwo yagiye kuri terengwaje kuraba aho hantu. Umva afise abantu bamuhamaye amakuru aba informateur agakora kuri ayo makuru, ariko byiza nuko yari gushika kuri tere ni ukuvuga ku rubuga akaronka amakuru meza. Icyo kete twebwe twibaza yuko ari kete yanditse adafise amakuru atomoye, hanyuma nta nubwo byanatubabaje cyane kuko twabonye yuko ari afise amakuru adakwiye. Twamusaba rero yuko ahubwo yoza karaba ibikorwa abo benegihugu bakoze mu kuzibira, hanyuma banamuhamagaye washaka abanyagihugu bahamagara umushikiranganji inshuro nyinshi kugira agende avugane n'abenegihugu abona abenegihugu barongoye. Biranababaje kubona umushikiranganji afatira ingingo imwe mu biro atagenda kuri tere ngo arabe uko abenegihugu babayeho. Tubwire icyo ntibyaduteye ubwoba kandi ntibyadutangaje kuko niko abategetsi bamwe usanga bagura umwanya wo kuja gukora ibikorwa bajejwe kuri tere.
Eric Nsengimana, iryo kete y'umushikiranganji aje ntaro hagati kuri Buramatari ikete rimusaba guhagarika ivyo bikorwa vy'abanyagihugu cane cane ivyo bavuga ko ari ligue bariko baragira ku kiraro. Mubona gute iryo kete umushikiranganji ajeje ntaro hagati yandikiye Buramatari amusaba guhagarika ivyo bikorwa biriko birabera kuri ico kiraro?
Icyambere imbere y'uko mvuga ku ikete umushikiranganji yanditse ni ukubanza gutahura ikintu kimwe, kandi nk'abarundi twese dutegereza gutahura ikintu kimwe ko n'uwo ariko aravuga atege mutwe akora ku kazi akora muri Amerika na konzi mugabo ntashobora gukora ikintu kitari kuri programme ya institution akoreramo. Rero leta y'u Burundi irafise programme ibikoreramo ikagira ni na priorite ikanaliza n'ivyo itegereza gukora. No kuvuga ikintu cyose uza uje gukora kitari kuri uwo mugambi leta yateguye cyangwa yatekanije, ni kuvuga ko icyo kintu ntigishobora kwinjiramo kiba kije nk'ikije kugira robelio cyangwa sabotage. Abategetsi batandukanye yavuze ngo ntibagiye kuri tere, ariko kuva umwuzure ujaho abategetsi batandukanye baragiyeho baragira amanalize barashiraho abahinga. Abahinga baravuga no kuri televiziyo nasiyonali atahora amazi ariko arahigarurira.
Julien Nimbona, ibikorwa abanyagihugu bariko barakorera aho mu Gatumba abanyagatumba bariko bakorera ngaho kuri ico kiraro vyo bimeze nka sabotage canke rebellion nkuko umushikiranganji Eric abivuze.
Yo kwizigira ko kubira nibaza ko atari sabotage nkuko bikaryumvira canke rebellion n'ubugumutsi twenshora kugumukana leta leta yaduhaye uburenganzira hanyuma tubona ko turaniwe n'imifuko turonka imfashanyo y'imashini ntitwari kureka rero kuyigwanako kandi tubikora leta itubona abategetsi baratubona kandi bamwe baradushingira. Ibyo byigwa avuga sinzi ibyo byigwa uwo yaje kubikora uwo ariwe naho yabikoreye. Iterambere ryose rikogwa icyo bisi iterambere cyose kije gukogwa abenegihugu babaho hantu batagishijwe inama iterambere ryabo. Twebwe tubimazemo imyaka ishirenga ine itanu leta iratubona nihiri niwo umubyeyi wacu. Uyu mwaka bicaye ba umurengera tubona umuntu uko umushinganye Pascal yabivuze iyo umuntu akomeretse imbere ya byose ubanza kumpfuka uruguma, niyo abunitse umuntu ubanza gufata nyine irya gufa idari kiri mu kagose birenze bimushyira mu bitaro. Twereye ni uko kumurira umuntu yibera ahantu heza cyane ari muri babandi batarinzwe bafatanije mu kutagomba gatuba kwibaho n'abanyagatumba ekumbure naragomye kuba ku murongo. Ni ibikorwa byiza haraje abategetsi babategetsi nyine bajejwe kurwanya umwuzurira ko turabikora imashinari yiri baradushigikira, haraza abatekinisi aba engineer baradushigikira, atahubwo leta yari kwiye kumwa umukono ibikorwa nyene igashigikira abenegihugu byakora kora. Turagomba kuvuga iyo kete mbere umushikiranganji yajyanitse twese nuko nubwo habaye kubura amazutu tuba twarahejeje umugambi wacu kera kuko barabishimagiza. Uretse umugwi tutazi uwo ariwo wagiye kubwira umushikiranganji atanashika ni kubitera nukuri uyu niko cyagenda yike kwa kubwira byumve nimba ari bashira amakuru umbere umushikiranganji atagoma gatumba na bene yuko bayibamwo amenye azira makuru aziravuga. Cya kabiri umushikiranganji ko bya leta agizwe inyubako yari ashitse hirya hejuru ku munsi wa mbere n'amatero kandi arashika aravuga ati nukuri abanyaga tuma ndabakeje kubona mu komendo uru ikiraro kugoma tumerwe nahari kiko kiratwagwa ndabakeje ndabashimiye jewe ndumwe jire aramba kukubuka arambwira ati uri umushinga ntakundi igihugu kuna zone yawe rero uyo muntu sinabyumva aranemera ati vuba buca tugira kiraje kino kiraro kigoma kimerewe neza ejo nikiraro kiboneka leta isubire mu ihumbi n'ubutunzi bw'igihugu babihungabana.
Imana Pascal Kelvin mwavuze ko mu bisanzwe mwemera ko leta ariyo iteza gutuganya ibikorwa nk'ibyo inyuma yaho iryo kete y'umushikiranganji yajejwe intwari hagati risohokeye ikintu mugiye gukora abanyagatuma n'ikihe kugira ngo mukosore tumwe mu tunenge twibonekeje mu gutangura ibyo bikorwa.
Twebwe twarabwiye inshuti za Gatumba, inshuti z'u Burundi n'abanyagatumba ba mahanga yuko tugeramiwe hari amazi yamadutera. Bararaba ku masanamu barabona yuko ajya amazi atera mu Gatumba ari ibintu bisanzwe cyane kuyazibira. Baraduha ubururero nk'aho muri za Hollande abanyagihugu baho baba cyangwa bubatse mu mazi kandi babanye neza n'amazi. Baraduha ubururero imizu riri baza Bangladesh cyangwa no mu Bushinwa eka rungaha muri Amerika ahantu usanga n'amazi ateye. Abanyagihugu bafise ukuntu babwirwa kwirwanako. Rero twizera yuko leta yo twumva kuko turiko turagira ubwigoro bwo kuganira na bamwe bamwe muri leta tubereka yuko ibishikira zone Gatumba atari ibintu bikomeye cyane nkuko babyibaza. Ati twifuza yuko leta yo kwegera abayifasha na twebwe dukunda Burundi tuva mu Burundi naho turiko turapagasa turi mu mahanga umve impanuro tubahereza yuko abahinga b'abarundi bari hanze bakoranye n'abahinga bari mu Burundi burya botorera umuti urama kuri icyo kibazo cy'amazi atera mu Gatumba kuko ni ikibazo gitoya cyane turavye aho tuba mu mahanga hategwa n'amazi gusumba na hajya mu Gatumba kira noneho hariho ikigega mpuzamakungu cya ONI mu gisata kijejwe kurwanya ibiza n'isibe cyemeye gutanga uburyo kugira ushobore kuja gufasha gutunganya neza ry'amazi aterwa imihanda y'abanyagatumba. Hariho abafasha Burundi bemeye kuzana uburyo ikana twebwe turafise uburyo bwo kuja gukora neza gutunganya rya digi hajya hamwe leta yoba idafise ubundi mugambi tutazi nibaza yuko yokwemera icyo dusaba yuko twakorana nayo kugira tutunganye hajya kuko umuti wo kubimura abenegihugu ngo bagende ahandi si wo muti urama na gatoya. Ijya ni zone transfrontaliere hacaho ibintu byinshi cyane bishobora kuba ibyiza ku gihugu cyacu cyangwa bikaba ibibi ku gihugu cyacu. Ni byiza ko ijya zone bayi proteja kandi bakorana n'abenegihugu nezo toktone abenegihugu bahajya nibo bamenya gukingira igihugu bivuye ku mbibe z'icyo gihugu. Rero twibaza yuko leta tuzobandanya tuganira nayo kandi kira noneho twaramaze gutangura kuvugana n'abakunda Burundi abakunda Gatumba inshuti zacu abagenzi bacu bariteze kuza kudushigikira. Twebwe twifuza yuko leta yotwumva kugira dushobore gutunganya Gatumba neza turi kumwe byose birashoboka.
Eric Nsengimana akamo k'abanyagatumba mu kavuga kwiki
akamo k'abanyagatumba ico tukavuga ko nuko ibintu byose bakora abo bikorana na leta kubera ni si igihugu kindi kiri mu isi cyangwa ngo kabaka parti ka Congo ni bakorana na leta kandi bisunze imigambi ya leta uko imyuzure yagira zajya niko leta yagigira ivyigwa guhera kera hanyuma irabishira habona irerekana ko atari novuga ikibanza cyo kubamo hanyuma iranatora na solution yuko bategezwa kuja kuba handi kugira bakingira bene igihugu gukora nako ibintu byose bagiye barakora kugira bakingira bene igihugu bitashoboye gukunda barafata ingingo y'ukubashira mu masite kugira barabe kwa amazi agabanuka biranka barazana ba expert na environmento barabagira bati ibintu bikunda abantu ntibamuashire ahandi gutinda bashoboye gukreya site yaho baza kuba mu yandi matongo atari mu Gatumba. Rero ufise amafaranga cyangwa uba wiyumvira ati nshaka gukora ikintu irifo kugikora ubanje kuraba ko icyo kintu giteganyijwe na guverinema ntibagize ntuzeye novuga poberiyo ngo zitegetswa kuma ngaha kandi leta yaramaze gutegekanya ayandi maparcele bategezwa gucamo barisekirize kuko nkuwo abikoze batwe ka leta yamaze gusohora ibyigwa ikerekana ko abantu bashobora kwagira isanganya abantu bagapfa muri ico gihe abo babikoze nibo bazogira ikibazo cy'ukuvuga bati popa ngaca guverinoma gute noneho leta ntishobora kubyemera ko hari umunyagihugu umwe apfa yabibonye bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira bakingire umwenegihugu rero muri ivyo byose ariko barashigikiriza bavuga bati dushaka kubaka idikica kugira iki nibabanze barabati mbega birimo priorite di guverinema guverinema yavuze iki kuri kino kibazo kuko kuja gukora ikintu kinyuranye n'umugambi wa leta ni nko gushinga leta mu yindi kuvuga ngo twebwe turabanyagihugu ngaha ngo tugowe leta yababwiye ati nimupfe ngaha muce ngaha turabategurira ingere mubaho byose hanyuma mwuka bakavuga ngo ntituhava ejo bagaca bamera nk'uko vyabamereye bakisanga umunsi umwe baryamye n'abari barahumye bagasanga buzuye amazi mu gitanda abasomye nturabagize ivyo bizobazwa nde bibazwa guverinema
kiba Pascal Kevin mwebwe ntimutegera wa ayo makinga ya leta cyane cyane kubyerekeye ubuzima n'amagara y'ababanyagatumba bashobora kuba bomerwa nabi mu gihe byoba byaramaze kugaragara ko kubandanya kubaka muri icyo kibanza bishobora kubamo ingaruka mbi
twebwe twibaza yuko leta yoba ifise izindi mpamvu zihishije tutazi kuko amazi yateye Uburundi mu bice bitandukanye mu Burundi yarateye mu Kibenga yarateye mu Kajaga ngaho muri zone Rukaramu amazi washaka yarashitse no mu kibuga c'indege harya amazi no mu Gatumba yashitse mu Gatumba yashitse n'ahandi twumva rero abo bandi igituma batimugwa ubwo bwigoro leta iriko ikora kuri Gatumba itagukora aho handi hantu hatewe n'amazi rero n'ibarabara riri kuri Polo yugawe jewe ndaja mu Burundi ndahabona ariko kabone mengo bafise baranyotewe cyane kuri Gatumba hari ibindi bintu tujeje byose leta ikwiye kuduhereza ko umuco kuko yabara ari kwimura abantu bari guhera nabo mu Kajaga ega Kajaga yaratwawe hajya nuko mutahabona bari guhera mu Kibenga abantu baromose baravuye mu mazi twebwe mu Gatumba tuvuga ati twebwe izode yacu ibandanya itekanye neza kuko bari n'igihugu barahari nivyo aba babangamiwe n'amazi bari muri koti ya mushasha hariya washaka baravuyeyo baragiye ariko abandi barahantu amazi atagera hari abantu bashoboye imitahe yabo harya babayeho bafise ubuzima bumeze neza bafise inyubako zikomakomeye bubatse bafise amaaktiviti yabo ariko aragenda neza leta rero guciza ngo nimwimuke namwe naho mudashikirwa n'amazi nibaza ko ivyo vyigwa leta yoba yarakoze sinzi abahinga bariho yakoresheje umuntu yobishira akabaza kuko turabona ibindi bihugu mu bindi bisagara ukuntu bitunga amareta yahatunganya ibisagara biba birimwo amazi canke abikunda gushikirwa n'amazi kandi abe n'igihugu bakabana neza n'amazi none Gatumba ni bavuze ati ngo reka dutunganye turi kumwe na leta dutunganye hano hantu leta igace ivuga ati ntimutunganye ahubwo nimuve ngaho itagerageje no kugira kandi kigoro ko gutunganya aho hantu abe n'igihugu cavuga ati ibyo byose ni kuki mutwongora kandi mwebwe mwenyine muri leta muguma mwubaka kuko hari abajenerali numva bakomakomeye bariko baragira imigambi ikomakomeye mu Gatumba hirirwa hari amakambyi aje guseha gusesa amabuye n'imiyagankuba bariko barabandanya bayitwara mu bindi mu yindi bice hafi yo kuri frontiere none kuki babimura abenegihugu mu Gatumba ariko bakaba ariko barazana rya terambere mu Gatumba kuko twumva ngo ariko barubaka zone ekonomike hajya mu Gatumba ni ibintu gihushane twebwe twibaza yuko leta nabo bita ngo abahinga ntitubazi ubuhinga ukuntu babukoze gushika aho babukoze ariko turabya rujya Rusizi jewe ndahagenda niho mvuka iyo ngiye mu Burundi nibaza ko ari ikibazo gitoya cyane niweje aho mbaye naho naciye gishobora gutorerwa umuti hariho ugushaka kwa politiki kwabo bantu muri leta
mu gusozera nimbona Julien ni kimusaba na leta y'u Burundi muri iki gihe imaze kugaragara ko abanyagatumba mutavuga rumwe n'ingingo leta ishaka gufata
ego murakoze cyane ariko mbere ko tusoze ntagomba mbwire Eric ko zone Gatumba ari zone nziza yo kubamo cyane kandi nziza ikigira kabiri abafashe ingingo ko zone Gatumba atari kubamo nimba atari muri abo bafashe ingingo ko yomeya ko zone Gatumba ari nziza kandi bafashe ingingo atariyo ku byigwa babeshwe n'abigize ngo abahinga agwa kugira ereke kumena hazi azoze ndahamwereke arabe ngere hameze mbere arabe nikiraro ta Gatumba pondi la Concorde ngende kibirejisho nari jya zone ko mirombike igomba kuba kwa mu Gatumba zone Gatumba bari bakwenza ushasha batunganye neza nko Pascal bivuze ari abari ko arahubaka kumuri basundi mugambi tutazi banyegeje kwiyonyagatumba twebeneho niheza ho kuba ico twifuza reka n'usaba leta nuko jikira akigoro kaba nyagihugo mugatumba na cyane cyane dufashijwe n'abadespora b'iwacu bari mu mahanga batubonye impuhwe bagafashanya umugambi wose wo korakora ukuzibira umuzurira kuko imvura igomba kugwa n'ukuri batubwire ikigongo imvura igomba igwe hajya hari hasigaye hari hasigaye ahantu hatoye cyane bavuga ngo tubamarire niyo mashini twari kuba dukurutije n'agatumba neza yubaye mahoro mutekano uretse kitoyi cya mushasha ya mbere n'iya kabiri n'igice cya gahara n'ahantu hatoye turahari leta idufashe tushyigikire
Mwe mshika na Eric Segimana, akama motera wanyagatumba na akai?
Akama motera wanyagatumba hiliza ingo ya leta. Kuko nungarika la mpua ngoni heza ukuba wanyagatumba venshu, amatekwa ulida hivze avo, awari batunze, amatia avo ngira na. Ayabuze kona hazi ngira na ni watarajayu, kuwe rakuwa ramazu meshe, ama milioni meshe, amaze gutwa kwa, nune niko chano kuka kero cha mugatumba bila baba njichani kako umunu yo na mwogyo kuko ama etaji meshi ama ze kutuwa kwa kukuta watu meshi vivera ama etaji viyose ama ze kutuwa kwa kukiru ugenda waru pagenda nungato lero sinzisha buka kwa lidi espase yi kubamu kwa kubamu mazi harawanu vaki ya mneveshi vio wapsi ukabafu ye unu musa wa nyakatumba bari mwogu ungiro leta ya deploye ama site ito yuko wafuza bakre ya waganga speciali yuko wafuza kubagabulira niki uundi nawe bariko wahungisha abantu na bariko basubiza mu ntoze mu ngorane kuko jembe Bujumbura Gatumba turahaca turahabona tudakizana na mahafi tukayororerayo tumwisha muri korea mu Gatumba tufise ama projet atandukanye na ma programme dirigeante yo sio kufuga ngo sanhao tuuzi ni muhira
kajambo kanyu mwamushe na he Akimana Pascal
kajambo kanyu manyakuwa wa mumenye shamakuru nuko dukenguru kareta mje ireta gozi yuko ikunda vene kihugu kandi ifata vene kihugu wose chokimwe ata nyagufata nyagukira awa nyagatumba rero akamu watera iyo reta yabo bitoreye na akamu keza yuko korana na nyagatumba wakakorana n'abahinga batandukanye n'abasanzwe bafasha Uburundi kugira batunganye iryo digi hanyuma ibintu biheze bigende neza dutere imbere duteze imbere aho tuvuka kuko nta muntu yoza n'umunzane wo gupima ati uyakunda Uburundi gusumbu yuhu canke uyakunda Gatumba gusumbu twese turakunda Uburundi turakunda aho tuvuka hanyuma twiteze guteza imbere twebwe nk'imvukira za Gatumba ziba mahanga guteza imbere igihugu cyacu na cyane cyane aho twataye uruzogi aho dukomoka tutegereza kuraba ukuntu tubateza imbere n'ibyo murakoze kumenyesha makuru
murakoze Akimana Pascal Calvin kukanya mwa toye kugira ngo muganire n'iradio hejuru y'Amerika kuri iki kibazo gihambaye
murakoze turabashimiye nyakubaho kumenyesha makuru n'ikindi gihe muzodutumire kugira dushobore gutanga umuco
bizabikenewe. Ndagushimiye nawe mushyana Eric Nsengimana kukanya amatwe kugira muganire n'iradio hejuru y'Amerika.
Natwe turabashimiye kukanya amaduhaye kugira tugire icyo dushyikirije ku bibazo bihanze abenegihugu mu Gatumba.
Ndagushimiye nawe mushyana Julien Nimbona kukanya amaduhaye hejuru y'Amerika.
Nanjye ndabashimiye cyane mwishe makuru ndashimiye nabo batsaganiro gabanize ko akamaro ka leta nk'abanyagatumba igihe gufasha
murakoze mwese ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusangire ijambo mugire amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongiye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
the MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.